Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, ingwano irabandanya hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'umugwi M23 mu bice vyo mu buseruko bw'igihugu. Muri ico gihe igisirikare ca Kongo cagiriza abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ko barashe indege ya kajugujugu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yaritwaye abasirikare 8 bajeje gucungera umutekano wa ONU mu buseruko bw'igihugu. Iyo ndege ya kajugujugu yarashwe ku munsi wa mbere, yari imwe mu ndege zibiri zari mu gikorwa zisanzwe zikora c'inteko zijeje gucungera umutekano muri Kongo cyo kugenzura akarere ko mu buseruko bw'igihugu. Nguko vyatangajwe n'igisirikare ca Kongo ku munsi wa kabiri, yamara umugwi M23 wabo wagiriza igisirikare ca Kongo ko arico carashe iyo ndege ya kajugujugu yishira hamwe mpuzamakungu ONU. Mu gihingwano hagati y'inteko za leta ya Kongo n'abagwanyi b'umugwi M23 ibandanya mu karere ko mu buseruko, impunzi ziturutse muri ako karere ziracabandanya kwinjira ku bwinshi muri Uganda. Ignatius Bahiza araduha ibindi kuri inkuru ari muri Uganda.
Byari gukomeza ibyabaye ku munsi wa mbere, ariko kuri iyi nshuro byari hafi cyane n'umupaka wa Uganda, kuko inyeshamba za M23 zasaga nkaho zirwanira mu mujyi wa Bunagana n'ingabo za Kongo. Ibi bisa nkaho byatumye ingabo za Uganda nazo ziza gufasha. Amakuru atandukanye aturuka ku mupaka wa Bunagana yemeza ko ingabo za Uganda UPDF zabonetse zinjira ku butaka bwa Kongo. Nyamara ariko umuvugizi w'izo ngabo Brigadier General Felix Kulaije yatangarijwe irya Amerika ko batigeze bambuka umupaka, ahubwo ko boherejwe kurinda kugira ngo intambara zitagira muri Uganda. Ati inyeshamba zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Kongo kiri hafi cyane n'umupaka wa Uganda, aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikirometero kimwe. Urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nkaho, nuko ngo twicare tuzinga amaboko. Mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira. Ntibyatinze ariko nuko ubwo bushotoranyi buba burabaye. Bivugwa ko igisasu cy'imbunda ya rutura cyaguye muri Uganda kuva ku ruhande rwa Kongo kigasenya inzu y'umuturage umwe witwa Sezibera, nk'uko uyu muturanyi we yatangarijwe irya Amerika.
Cyaguye hano cyasenya inzu y'umuturage umwe, umuzayimwe witwa Muzayi Sezibera, cyasenya inzu ye cyagiturutse muri Kongo. Kimwe cyaguye kwa Magara, ikindi cyaguye hano kwa Muzayi Sezibera, ariko cyangirije inzu cyayisambaguje. Ariko ndabona abasirikare baragiteguye ba Uganda bagikuyeho. Uretse igisigayeho nicyo kwa Magara, nicyo gisigayeho aho ngaho hafi naho caguye ikindi. Nta muntu cyakoromerekeje, bari bari hirya.
Aho uhagaraye ubu uri kureba iki? Bijanye n'intambara bihagaraye bite?
Amasasi garacyakangarira gukubita ntiwareba, ni menshi cyane.
Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kuvugana na Sezibera nyirinzu yasenyuwe n'icyo gisasu, atubwira uko byabaye.
Nabonye ibikomvara biraza birangurira, ntaho nari nzo biturutse, nabonye biransenye inzu.
Gaga ntabwo abantu bahiye ubwoba bagatinya bakiruka?
Bagiye.
Noneho se uraharara n'iyo ntambara ihari ntabwo ufite ubwoba?
Ndareba iyo ntangarira nwenda gihanshe ni kugenda huku kuja kureba iyo ntaja gucumbika.
Kuri ubu umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda watereranywe, mu gihe urufaya rw'amasasu rwumvikanaga cyane mu kirere cya Bunagana, abaturage bamwe b'Abanyayuganda bahisemo gufunga amaduka yabo barahunga. Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda.
Dusaba impunzi zari zirahangaha zose bazigisha imbere kugira ngo zikomezemo zishenya kabande. Abaturage bo ku ruhande rwa Uganda abamwe batangiye gukurikira abakongomani, nabo batangiye guhunga. Abafite ubwoba bwinshi batangiye guhunga, nabo bari kwimuka, bari kwigira hirya cyane. Umujyi wa Bunagana hano ku ruhande rwa Uganda abantu ubu ngubu barimo ni bakeya cyane, kuko ni impunzi zari zihari zigiye hirya cyane. Then ku ruhande rwa Kongo ni amasasi cyane ariyo ari guturikirayo cyane. Ahangaha umagazi mpamya waba uri kuyumba, kuko natwe dufite impungenge. Niyo mpamvu abaturage bakumva izi mbunda nini ziri guturika, abamwe batangiye guhunga bakiyunga ku bakongomani.
Mu gihe impunzi ziba muri Kongo zimaze kwiyongera, bamwe bimuriwe mu nkambi ya Nyakabande, abandi akaba batatanye hirya no hino, harimo abari mu mpande z'umuhanda, ku mabaraza y'amazu, hamwe no mu bibuga by'umupira w'amaguru. Imiryango itabara imbabare HA hamwe n'umusaraba utukura nabyo byohereje abakozi babyo bageze muri ako gace kugira ngo batange ubufasha bwo kurokora ubuzima. Ibi byabaye mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari yitabiriye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yemezaga icyo gihugu muri uwo muryango kuba umunyamuryango wa karindwi urimo ibindi bihugu nka Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, u Burundi hamwe na Sudani y'Epfo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius. Muri cyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe icyese mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya EAC iri ya 19 yakoranye ejo ku munsi wa kabiri. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabye iyo nama ubwa mbere yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiyemwo wo gifasha kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Kongo. Ido nido kuri inkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango.
To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ubwizwe n'ibihugu indwi birimo abanyagihugu barenga miliyoni 260. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Kongo kizanye muri uwo muryango. Irwanda ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa. Nayo Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe n'abagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye byinshi muri EAC.
Permettez-moi de vous remercier.
Ati mu nkunde ndabashimire cyane kukungene mwakiranye igishika cyinshi igihugu canje ca Kongo kuri uyu munsi twinjiye cese. Twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko n'uburaruko bwa Kongo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'Imombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania.
En Tanzanie.
Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi rya Amerika nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, u Rwanda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya.
Yora cette possibilité des échanges.
Hazobugwana hani bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavisa barinze gusaba. Twizeye ko bizogira nakarusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubukoho bizorushiriza.
Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu.
Pacte de sécurité collective.
Ukugwaniriza umwansi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Kongo n'iterabwoba. Tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi. Aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maitre Dieudonné Bashirayicize akurikirana hagufi umuryango wa EAC ndetse yigeze kuba icegera cy'utwara urunani rw'amashyirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society afitiye amakenga menshi.
Ntaravye muri Congo imyaka iheze hari imigwigwana itagire ingene ingana hatagiyemo inguvu uwo muryango nguraba ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini nyaca karusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ivyo mu Burundi muri 2015 mu muryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu binabiriya habaye impari naho zo zitagiye habona gosi ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati.
Ibi umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero.
We now need to work on the issue of peace.
Igikwiriye rero kandi cyihutegwa no kuja hame kugira amahoro umutekano bigaruke mu buseruko bwa Kongo akarere karimo imigwi myinshi gwana. No kuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura.
That problem can be solved.
Igihe guca Kongo gisanzwe umujyango wa EAC urimo ukutumvikana mu bya politike n'imigenderanire aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ibyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda warumaze imyaka 3 ucumbagira. Igihe guca Kongo giye kuduzwamo ibendera ry'umujyango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo mujyango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo n'u Burundi, u Rwanda n'u Buganda bisigura ko mu buseruko bwa Kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya America.
Urakoze Pierre Claver.